Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 18 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2018. Muri kumwe na Federica Undikije.
Umwana yaragwaye hama ndamuzana hano kwa muganga, hama umumasere akorera ngaha abona aragwaye, aca tubwira ko hari ifungurwa zerekeye kugaburira aba bana, kugira ngo umwana yoba adafise ibiro bikwiye atangure gufungurirwa agira amagara meza.
Uyo ni Cesaria Ntirampeba, avuga ko umwana wiwe yafashwe n'indwara iva ku gufungura nabi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ihagarikwa rya Aloyse Habimana serukira ishyirahamwe Frontline Defenders. Turazigara kwa ko mu kanya kari imbere. Aloyse Habimana serukira ishyirahamwe mpuzamakungu ritaho agateka kazi na muntu Frontline Defenders muri Afrika yo mu buseruko n'iy'amajepfo yahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu. Iryo shyirahamwe ryasohoye itangazo risaba ko uyu mugabo afite ubwenegihugu bw'u Rwanda hamwe n'undi muntu bafatanywe borekurwa atakirinze gusabwa. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge wirika neza ari i Nairobi.
Mu itangazo ishyirahamwe Frontline Defenders ryasohoye kuri uyu wa gatandatu mu ijoro, ryemeza ko Aloyse Habimana twari igisata cyaryo muri Afurika y'ubuseruko n'ubumanuko yahagarikiwe kuri uyu wa gatandatu nyene ku butaka bw'u Burundi mu burengero bw'icyo gihugu nk'igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga. Iyo tangazo rivuga ko uwo mugabo afite ubwenegihugu bw'u Rwanda yafashwe ari kumwe n'undi muntu berekeza muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Ishyirahamwe Frontline Defenders zimenyesha ko bamwe mu bahanira agateka kazi na muntu mu Burundi baribwiye ko Habimana yahagarikiwe muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, imbere yo gusubizwa ku mugwa mukuru Bujumbura. Ayo makuru iryo shyirahamwe ryahawe yongera ko kandi ko uwo mukozi waryo afungiwe mu iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Gushika ubu Frontline Defenders zisigura ko atayandi makuru ahagije rifite ryotanga ku bijyanye n'aho Aloyse Habimana afungiwe cyangwa uko amerewe. Gusa rimenyesha ko riteye umutima uhagaze n'ivyamubaye ko we n'uwundi muntu bari kumwe, rishimangira ko uwo mwitwarariko riwutewe ahanini n'uko iperereza ry'u Burundi ryagirijwe akatari gake guhohotera abatavuganwa n'ubutegetsi hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu. Iryo shyirahamwe risaba abategetsi b'u Burundi kurekura umukozi waryo atakirinze gusabwa kubahiriza no gusonera agateka n'uburenganzira bigenga abafungwa n'abanyororo nk'uko biri mu ngingo ya 43 akarongo gakitse 173 yemejwe n'inama ya bose ONU yo kuwa cenda ukwezi kwa 12 1988 n'umunani, hamwe no kureka gutoteza abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi harimo no kutabakurikirana mu butungano agasakisaki. Kuri uyu w'Imana Ed O'Donovan atwara igisata cyo gutabara n'ifashanyo muri Frontline Defenders mu butumwa bugufi bwanditse yabwijwe ijya Amerika ko Aloyse Habimana n'umuntu bafatanywe bahagaritswe mu gihe bariko barengana baca ku butaka bw'u Burundi baje buvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubonana n'abaharanira agateka kazi na muntu muri ako karere kugira ngo bavugane ku bintu bitandukanye bihari ubu. Uyu munsi kandi amashyirahamwe arenga 20 haranira agateka kazi na muntu muri Afurika y'ubuseruko yatanguje urugamba yitiriye Release Aloyse Habimana canke Rekura Aloyse Habimana. Ruth Mombi umwe mu batanguje iyo sekeza yabwijwe ijya Amerika kuri telefone ati nk'abaharanira agateka kazi na muntu nta yindi intererano dufite twotanga. Twavuye hasi kugira ngo twerekane kandi ko Aloyse Habimana afise uwundi muryango wagutse. Si umunyarwanda gusa nk'uko benshi bavyiyumvira, ahubwo ni umunyagihugu w'isi yose. Uwo mukenyezi yemeza ko ahanini icamutumye we n'abagenzi be gutanguza urwo rugamba hari ubutwari Habimana adasiba kwerekana mu kazi kiwe ka misi yose mu gufasha inzirakarengane n'amashyirahamwe ahanini agateka kazi na muntu. Ayo mashyirahamwe ateganya mbere kuri uyu wa mbere kujana urwandiko muri ambasade y'u Burundi Nairobi rusaba irekurwa rya mugenzi wabo hamwe yo bagifunzwe. Imbere yo kuja gukorera iryo shyirahamwe rifite icyicaro mu gihugu cya Ireland mu mwaka w'2012 Aloyse Habimana yahoze ari cegera c'umuyobozi w'igisata cya Human Rights ku mugabane wa Afrika. Yarakoreye yongera tohoza ku mabi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu vyerekeye cyane cyane igihugu ciwe c'u Rwanda avukamwo. Gushika ubu inzego z'umutekano z'u Burundi ntaco zirashikiriza ku bijanye n'ifatwa ryiwe. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
urakoze Eloge abatunzwe n'inzoga gitoke mu ntara cy'ibitoke muri komine ya Mugina baridoga ko amaze iminsi bahumba bavuga ko bashora ico kinyobwa mu isara cha Bujumbura bari bamaze iminsi barahagaritse imirimo n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Fidelite Chat
Yose ya mukwarane amasoko remera mw'inzoga y'ibitoke mu ntara cy'ibitoke yaramaze kiringo cindwi atarema kubera ko ishiramwe yukiyemwo abaguzi b'inzoga ryagihagaritse imirimo kuno munsi wa kabiri niho yo masoko yasubira kurema ukuri kwamye kuko ari batunganije igihagarikwa ry'imirimo bari bahisemwe gusubira ku kivi abatunzwe n'inzoga y'ibitoke twaganiriye twabasanze mu masoko yahitwa Nyeshenza no mu Rubirizi mikomine ya Mugina naho ayo masoko yaremye abumigwi yabisumumwe mu nzoga y'ibitoke twaganiriye baraganya kubera ko gahombo bagize ari kenshi umugwi wa mbere ugizwe n'abanyagihugu bazigana bakazishora mu masoko
twaragize igihombo kinini ya urabona mu bisanzwe ibintu by'inzoga za haya mu Nyeshenza y'abajumbura bataje tuca duhomba gusa
imana impezagiye ntaranguru bitoki ndashobora kugana nkazana je narahombye cyane kubera nk'ibitoki nari naguze 50 nashoboye kuronka nk'ibihumbi 10 cyangwa 20 kumutahe wanje ntiwagarutse
undi mugwi twaganiriye nuwo mwishiramo ry'abagurizo nzoga mu ntara cy'ibitoke maze bakaja kuzishora mu gisagara cha Bujumbura nabo nyine bavuga ko mu minsi bari bamaze badakora ko bahombye nitunga Therese numwe muri bo
uruhombo dufise ni runini gose nibyo dukora mu byo kugabura abana nta yindi mirimo dukora bonye hariho umunsi urenze utadandaje ariho wakura igihumbi cyo kugura ibiharage urumva ko ari kibazo kinini
bandora Godefroy nawe nyine ati turacyahomba
hariho uruhombo tugomba tugire ubu nyene ko inzoga zisa nk'izataye akanovera ko zimaze iminsi nyinshi ari z'abakiriya kandi zitariko zirasohoka aba twagireho uruhombo nini
ihagarikwa ry'imirimo ryatumwe n'inzoga zasheshwe mu komina ya Muha mu gisagara cha Bujumbura haraheze indwi irenga nkuko twavyiganiwe na Emmanuel Zihabandi arongoye ishirahamwe rihwikiyemwo abagurira inzoga mu cyutu cya Rugombo bakayizandariza mu gisagara cha Bujumbura
byavuye ko ubanywanyi ba cooperative baranguye inzoga ku munsi wa mbere indwi yahera mu konseye ba musantere wa Kanyosha arazimena tugiye kubaza atubarira yuko izo nzoga yamenye zitemewe n'amategeko kandi atubwira yuko muri territoire atwara atanzoga n'imwe y'urwagwa akikeneye kuhabona kugira ngo rero dusubire kugaruka ngaha kurangura nuko twaronse ijambo ry'ihumure rivuye kuri nyakubahwa buramatara arongoye ntara cy'ibitoki atubwiye gusa ko badusaba iruhusha ko twasubira kuzidandariza muri iyo komine ya Moha
imvo nyamukuru yatumye abategetsi bo mu ntara cy'ibitoke babyirukamwo kubwa makuru twarakuye mu bakoreye mu nzoga y'ibitoke nuko iyo ziguzwe ikomine yabo yatorera koyokwe aya makuru aremezwa n'umutoza kori wa komine akorera mu isoko mu Rubirizi kubwo uyo mutoza kori hinjira amafaranga menshi niyo mbonera Gadiyeri
iyo byagenereza ku munsi turatoza ibihumbi 210 1,500 gutyo
bo aha muri mugina amasoko y'inzagwa mu bisanzwe n'imara atatu n'amasoka n'umanisha kuronka amahera asa kuko munyeshenze hazi imiduga myinshi irenze 8 cyangwa 9 cyangwa 10 aha nabo akaza gutatu muri rucakaza nk'ine mu baronka bike twabatugira nka bakabika bisa
hagataho abadandaza inzoga y'ibitoki bamirira kure avuga yuko inzoga yabo itemewe n'amategeko ivyo bakavuga bisunze yuko igihe ariko aramenwa izindi nzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'imidiringi bo bandaje bakora ku mugaragaro vyongeye na komiseri w'isoko y'Inyeshenza isanzwe itwi nk'isoko nkuru ishogwamwo inzoga y'ibitoke aremeza ko binzo zoga bashora atagatosi zirimwo minani na tanayeri
abajejwe ntari Bujumbura nimba baravuze ico barabeshe gusa nta gihe baraza ngaha turondera nk'uku batubwira amakenga afite ku rukanyo ruva ngaha ibyo bavuze Bujumbura ntacyo bisa n'ibya munyeshenze isoko turongoye aha dufise imigwi ibiri yumviriza inzoga ziryoshe n'itameze neza umugwi wa komine n'umugwi w'abajumbura yashamwe ABBB iyo migwi yose turakorana urukwanyo rumeze neza ni rumanuka urutameze neza ntirutuvana ngaha iyo dusanze rugwaye turahamagarana umunyene gunyene wenyene acabyise sati n'ukuri inaje nawe ibyabononekaga
nyuma y'inzoga zihingurwa n'ishirahamwe ry'ibinyobwa Brarudi inzoga y'ibitoki irakwiragiye mu mihungu itandukanye y'Uburundi mbere izubwira kabiri muziherezwa n'abantu benshi Inyeshenza muri komine Mugina ntashibitoke fidyete ishatse ijo rya Amerika
Urakoze Fidelite, abakenyezi bafise abana barwaye ingwara zituruka ku gufungura nabi mu ntara Cankuzo, bamwe bavuga ko gufungura nabi biva ku bukene buri mu miryango. Urundi ruhande bakavuga ko bituruka ku bube gito bw'abagabo basesagura umwimbu w'urugo kubera agacupa bakibagira umuryango. Ni inkuru ya Fidel Sabimana, umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Inara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi yegamiye ku ntara zibiri kama ukumoso n'ubuyogoma. Ni intara imaze iminsi ivugwa ko iza mu za mbere mu ntara zivugwamwo indwara ziturutse gufungura nabi mu bana no mu bakenyezi bonsa n'abibungenzi. Ivyo bisa naho bitumvikana kuko iyo ntara izwi kuri itazirano rya buhumuza ari intara igifise indimiro zagutse kandi zimera ibiterwa bitandukanye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igituma indwara nk'izo zibonekeza, maze tubaza bamwe mu bavyeyi bafise abana bagwaye bene izo ndwara. Aha ni ku ivuriro rito ry'Imuyaga, komine ntara ya Cankuzo, aha abo bana bakurikirana. Cesarien Nirameba, umwe mu bagwaje abana, atangura atubwira uko umwana we yafashwe.
Umwana yaragwaye hama ndamuzana hano kwa muganga, hama umumasere akorera nga abona aragwaye aca atubwira ko hari ifungurwa zerekeye kugaburira aba bana kugira ngo umwana yoba adafise ibiro bikwiye atangure gufungurirwa agira amagara meza.
Mbiga ivyo vyo gufungura nabi mwibaza ko biva kuki?
Urumva abana turabafungurira kandi niyo tuje ngaha kwa muganga baduha impanuro yuko twofungurira ibibondo ifungurwa dukwiye kubafungurira. Aha anye tuje ku gipimo baraduha inyigisho, none abantu bo mu Kirundi naho twofungura hari ifungurwa nyinshi tudashoboye kuronka. Amagi nka twebwe abantu bo mu Kirundi twoyaro
morori nkoko
turazora bamugahagiye dusanga bose atazo bafise.
Denise niyo kwizera avuga ko naho batunga ibitungwa nkoko zubafasha kuronka amagi abona ko bayikora ko bakayashora mu isoko ku mpamvu atubwira
ko nkufise nkoko araraba ati atakindarika rikora cinene nkiye nkoko ubwo ndigo nayibaga ayiryo umuso umwe kandi urumva ntakindi muvu ntashibumari ayo magi nayo iyo nkoko iba yataye araraba ati nundi ko bwo kumwana atarose ibindi bifungurwa afungura ine ampaye amagi yonyene ashobora yonyene bikamuyobera hitamo rero kuyagurisha acarondera ibindi yofungurira abana
avyumva kumwana na Dina Kimana
uturosora dushora nyene kugira ngo urabe koronka kunyu nyene n'utundi tuba dukeneye kubera atakunda uburi bwe.
Kiraria Ndayishimiye we avuga ko hari igihe biva ku bagabo babe gito
ari nk'umugabo akunda ibintu by'inzoga acatuma aheba abana biwe areka nko kubasumira ama wowe umubyeyi wiwe ugacuhangarika uja kubacira ingero ama ufise n'ingorane ukagenda ugwaye no kugwara hama kugirura nk'ukuntu abo bana boba ukagerageza abo nyene kubirukira ubona atakintu kiriko kirata ngaho mu rugo rugo umva nyene umva n'inkomagorwa nyene.
Ndayikunda Karita yemeza ko muri ico gihe umugore atajamba agifise mu rugo.
Nico gihe umva bimaze kuba gutyo umugore ntajamba
urahita ukabareka nyene akinywera icyo cupa newe ucyugirane kabaho nabi uko nyene kabaho nabi kose.
Nta mugabo n'umwe twabonye aherekeje umwana agwaye, bari bazanye n'abagore gusa. Twashatse kumenya icyo abagabo biyumvira ariko bose bahuriye ku bukene nk'imvo n'imvano z'izo ndwara. Uretse bamwe bagiye bemeza ko hariho abatwabona agacupa bakibagira imiryango. Liliane Kanyana wo mugambi wa Leta ujeje kugwanya indwara ziturutse gufungura nabi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, wavuga ko ahanini biva kutamenya kw'abo bavyeyi.
Ahanini ntibiva ku kuntu umuryango wifashe, nukutamenya ingene dufungurira abana bacu, ukungene dutegerezwa guteka inkono tugafata ifungurwa ndema mubiri ntanga nguvu sanganyangaburo byose tukabyegeraniriza hamwe kuko byankenerwa byose turabifise.
Ababyeyi b'abana bafise bene izo ndwara basabwa n'abaganga gufata nk'inyigisho bahabwa ku buryo botegura ibifungurwa kugira ngo bashobore gukingira abana babo izo ndwara. Mucankuzo, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika bisamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu masaha heze twaganiriye namwe mu rwaruka rw'Abarundi ko migambi canke ingendo nshasha yotuma urwaruka rugira uruhara rukomeye mu kubungabunga amahoro hamwe no mu gutsimbataza ubumwe n'umutima wo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. abatumire ni Eric Sagimana na Amilcar Yomeko. Reka dutangure dutega amatwi Eric Sagimana.
Ego murakoze cyane. Mu Burundi haheruka kugenwa umugwi uzo kubahiriza ubumwe bw'abarundi. Uruhara rw'ugwaruka mu kubahiriza ubumwe bw'abarundi ni ntangere ni kandi n'ikirumara, kuko mugiye kuraba ugwaruka nigo dusanzwe turi benshi cyane, aho ibiharuro bitwereka ko dushobora kuba turenga ibice 60% mu Burundi. Tukabona ko rero n'uwo mugwi ugiye kugenwa nawo twuzoshigikira cyane, na cyane cyane mu kubumbatira amahoro n'umutekano, mu gushyira imbere ibikorwa n'imigambi y'uguteza imbere urwaruka, na cyane cyane kwiga tugashika kure. Hanyuma kandi uwo mugwi turabona ko uje hageze kugira ngo umurundi wese abone kwishyira no kwizana, hashobore kuba umugwi ukurikirana ibijyanye n'iby'ubumwe. Twebwe turabona ko urwaruka tuzoshyigikira cyane uwo mugwi, na cyane cyane mu kuwushyigikiza ibikorwa.
Nkuko rero mubizi, urwaruka rwarakoreshejwe n'abanyapolitiki ku buryo byigaragaje ko rwagiye ruragira amazina atandukanye, aho ni ku ntwaro zitandukanye. Mbega hakenewe iki kugira ngo urwaruka rwime amatwi y'abanyapolitiki barushira mu nzira y'amacakubiri n'indyane za politiki? Mushyirantahe Eric Sengimana.
Ego murakoze cyane. Nkuko mubizi, kuva Burundi bwihukiye hanyuma hakaba no gusinywa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, haragiye haraboneka abanyepolitike bagiye bakoresha urwaruka kugira bashobore gushika ku nyungu zabo. Hamwe turetse n'izi abanyepolitike, abazungu bagiye barazana iby'ubwoko, hari abadivizio ku buryo umuntu adashobora kuyumvamo mugenzi we ngo uri umututsi cyangwa uri umuhutu. Abandi nabo ugasanga kubera ko badasanga ibyiyumviro bya politiki, umwe ati ni icyuma cy'indege ubundi turimbonera kure. Ariko ibyo byose umwe wese akabikora arabye inyungu ziwe zizoshika imbere. Icyo kogwa rero nk'ugwaruka ni uko tworengera ibyo byose, tukamenya ko Uburundi ari Uburundi bwacu nk'ugwaruka, hanyuma kandi tukamenya ko tushyize ingufu hamwe dushobora kugira guteza imbere igihugu, na cyane cyane harakenewe inyigisho kugwaruka kugira ngo dushobore kubigisha kazoza kahise k'igihugu cyacu, kugira tumenye mbega ibyo byaba kubera iki, ivyo vyagiye biba mu gihugu cacu kubera iki, urwaruka rukamenya ati uruhara rw'urwaruka rwabaye uruhe muri bino bintu. Mbega urwaruka rwagiye ruhakura ku nguko akahe mu myaka yose yagiye irahera muri ayo mazina canke se muri ubwo butandukane bw'urwaruka, kumwe yita abuyu canke undi akiyita abahari abuyu muntu canke umwe akiyita umugwi canke undi akiyita uyu mugambwe. Ivyo rero birakenewe neza ko urwaruka rusigurirwa kahise cyo Burundi, niyo duca tumenya tuti uruhara rwacu icyo twokora, turabye ingene twahenzwe, twokora iki. Kuko muri ibyo byose mvuga nkoresha ijambo twahenzwe, kubera ko muri ibyo byose haba kubera kubasanze sheke, haba guhera kubafrodeu n'abandi, nta kineza byigeze bizanira urwaruka. Bamwe barapfuye, abandi baheba amashure, abandi barafungwa, abandi barangara, abandi nabo nabasazi kubera ibyo baparticipemo. Hanyuma tukabona ko ineza y'ugwaruka ari uko twoba umwe twese, tukamenya ko dushobora gukora ibikorwa bishobora kuza biteza imbere igihugu cyacu.
Yegume, ndabona telefone y'umushyirantahe Amilcar Yomeko yabonetse. Mwibe neza Amilcar Yomeko, muratwumva?
Yego ndabumva neza.
Muraho, murakomeye?
Yego namwe muraho.
Turaho. Nashaka namwe mugire icyo mutuvuze, turiko tuvuga kugaruka, turiko tuvuga ikintu ugaruka gukora. Nashaka ndabaze namwe ku giti cyanyu urwaruka rwo kwirinda gute inyoshambi z'abashaka kurukoresha.
Ubwa mbere ndabashimiye ku butumire mwampaye, nkaramutse na mugenzi wanje numvise ariko yashyira aheze gushyira ibyiyumviro byiwe Sengimana nimba ntihembe.
Yego Eric,
uruhara urwaruka ubwa mbere aho birababaje, kuko kuva tukicikira hamwe hariho urwaruka rukumirwa. Ubu unye muri ubu muri ibi bihe bya vuba, hari urwaruka rwashatse kwereka aho ruhagaze, kwerekana aho ruhagaze mu bintu bijyanye n'iby'intwaro, mugabo ruca ruratotezwa, rurangazwa, rurashahurwa, reka rugirirwa mabi atabuga gushika n'ubu uwe rukigirwa mabi n'abajeje intwaro n'abatwarire uwe aho shaho garuka nihehe nuko hari ugwaruka mugenzi wanje yabivuze ngo rukoreshwa n'abanyepolitike nibyo umuntu ashaka ngo rukoreshwa mugabo ubwo gwaruka nago rurafise uruhara urugaruka twebwe turafise uruhara natwebwe muri izo njyane muri uko gukumira urundi gwaruka tuba tudasanga ibyiyumviro nta kwama rero twama tuvuga ngo twebwe gwaruka ngo twarakoreshejwe ngo turuko turahendwa kuko turafise umutwe wiyumvira turazi kizira turazi kitemewe n'amategeko turazi kitemewe n'amabwirizwa ku buryo tukwemeye ibyo abo banyepolitiki baza baratubwira kugira ngo dukumire urundi gwaruka tungane urundi gwaruka dusangiye igihugu natwe tuba dufise uruhara muri izo njyana tuba dufise uruhara muri izo ngorane turiko turashyiramo urundi gwaruka dukumira ni uguhagarika rero ibyo bintu tukamenya yuko buca bugacana ayandi ejo ubwo gwaruka turiko umuntu aba ariko arakumira nago rurashobora guhinduka ugasanga ruko ruragira iyo ngendo rwagiriwe n'ubwo urundi gwaruka no guhagarika rero tukagira ico twiyubara ntiturabe ntiturerembuze amaso hejuru tukama tugwanira ayo mahoro tukama tugwanira yuko urundi gwaruka rudakumirwa nago nyene gwama misi yose rufise uburenganzira kubwo natwe dufise
ikibazo cyo gukumira ni kibazo camye sinzikaza uburundi kuva kera ico kibazo rero ntigikwiye no mugwaruka ariko mushya ntaye amerikano ryumeko ikintu urwaruka muri rusangi gusaba abanyapolitike eka n'abandi bategetsi bose niki
sinovuga ngo gusaba abanyapolitike kuko nabwo nyene ruri mu bantu bategerezwa kwitaho ibijyanye n'iby'intwaro iyo uretse uwundi muntu ngo abe ariwe agukorera ibijyanye n'iby'intwaro aho ushaka kuvuga ibijyanye n'amagara y'abantu ibijyanye n'indero ibijyanye n'imibano uwo muntu ngo umusaba bigukorere wewe nyine utabyitayeho utavuze uti reka nje kuri ubwo rubuga kubijyanye n'iby'intwaro urubuga rwa politiki kugira ngo nshobore gushika n'iciyumviro cyanje aho nshaka biragoye yuko iciyumviro cyawe gishyirwa mu ngiro ngo nasabye aho nshaka gushika naha ni uko twebwe gwaruka aho nibaza ko hageze ko duhindura imvugo duhindura ingendo tukareka gusaba ngo abanyepolitiki oya ahubwo reka rero tuje kuri urwo rubuga na twebwe nyine kugira ngo ibyo byiyumviro byacu dushaka ko bishikwako tubishyire mu ngiro twebwe nyine abanyepolitiki kubasaba nta kuba si ugusaba ni ukuja kuri urwo rubuga tugahiganwa nabo nyine tukaba abanyepolitiki na twebwe kugira ngo ntidusubire gusabiriza ntidusubire gusaba ibyo byiyumviro byacu bizokwame imyaka n'iyindi ubundi tugwaruka ejo tuzoja muri abo muhereje kumbaza ngo abanyepolitiki bari hejuru ni uko abo baba bari munsi yacu nabo tuzobona yuko bariko barahiganwa tugahiganwa twese bagahiganirwa ibyiyumviro byabo ndasubiramo kandi badakumira urundi gwaruka tudakumira urundi gwaruka naho rero kuri icyo kibazo jewe sinokwishura ngo icyo nosaba abanyepolitike oya haba namba novuga nti twebwe gwaruka reka tuje kuri urwo rubuga rwa politike dushire mu ngiro tugwanire ibyiyumviro byacu maze bije mu ngiro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza radio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Celestin muri neza Celestin izina ry'ikirundi ninde
ndayishemeza
muri hehe
kigamba mucyankuzi
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane uruhara rw'ugwaruka mu guteza imbere igihugu eka no gutsimbataza amahoro umutekano n'ubumwe
yego murakoze cyo mbana nuko ugwaruka urengera ibidutandukanye haba mu bya politike cyangwa mu by'amadini tugashyira ingufu hamwe hama abanye politike nabo bakadushyigikira mbwa cyangwa ugwaruka nko kwirwa ku marigara leta nayo abanye politike bagashya barufatiraho mu kubikoresha ibikorwa nirovuga tutari by'iterambere rwose umva rero icyo umuntu yosaba abanyepolitike gwaruka ruje hamwe hama abanyepolitike nabo aho kuri jana mu byo bya politike ne bitadoruteza imbere arufashirize hamwe hama nago rushira ingufu hamwe bateze imbere igihugu bakoreje ingufu zaho
murakoze Celestin reka duhe ijambo kandi Jean-Claude mwiriwe neza Jean-Claude witwa nde igikirundi
ingoka Jean-Claude
inde
mu Rwanda aho ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
nuko
kuri nanjye ndoruziruko banje gushimira ko mwatuzanye urwo ruziruko rw'u Burundi aho batumirwa mwatuzanye baruhagarariye ni byiza cyane buri arebe muri make n'abandi menshi urubyiruko burya neza mbaraga z'igihugu burya urubyiruko ruhejwe mu gihugu na kintu igihugu cyaba kiri kugeraho cy'iterambere nubona uko narwo abashinzwe urwo rubyiruko barufasha bakarwumvisha amahoro mu gihugu cy'u Burundi bakabinyuza muri politiki nabwo rukabasha kwisanga mu gihugu n'abandi basanzwe ntibaruheze mu bikorwa by'igihugu
murakoze
kuko urubyiruko uruheje mu gihugu niwe ubona amahoro ushaka nta mahoro ashobora kuboneka kuko nduzi nirwo mbaraga nose wafata umusaza imyaka 50 kuvuga ngo niwe ushyize muri politiki hari urubyiruko rurangije za kaminuza rwicaye hariya rutari rudafite akazi kuvuga ngo nimba hari urubyiruko rwarangije niba ruha imirimo rukore mu gihugu rukorere inyungu zifitiye igihugu akamaro kuko nirwicara nta gihugu kizatera imbere hatwana mu Rwanda urubyiruko dufite akazi turakora igihugu kidushakira imirimo nta rubyiruko nta muntu urubyiruko wabona wicaye gusa araduha akazi tugakora mu gihugu rwose muri za leta akazi karahari amakapane na tugakora kuri icyo nabwira abarundi abaturanyi bacu rwose bagerageza urubyiruko rwaho baruha agaciro bumve ko aribo mbaraga z'ejo z'igihugu cyabo cyane bagize akamaro kuko rudashyizeho ngo rufatanye nabo iterambere rwose urundi bwajyana n'amahoro bwagira.
Murakoze Jean Claude. Imbere yuko duha abashingantahe urwaruka twatumiye Nsengimana na Ryomeko nashaka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana mutubwire hari kibazo cavuzwe cyane rwose kibazo cyo gukumira hari ukuntu urwaruka rushobora kuja hamwe ikanago nyene rukamira mu gihe hoba hari inyifato yo gukumira urundi rwaruka urwaruka rukaba rumwe.
Ego murakoze cyane birashoboka mu Burundi dufite ikibazo kuberako nta nama y'urwaruka ihari ihari nayo ntiyemewe n'amategeko ariko tukaba turiko turasaba ko yoja mu ibwirizwa shingiro kugira ngo dushobore kugira inovuga itegeko cyangwa ikintu duhurikiyemwo kitugenga cemewe neza na guverinema ariko imbere yuko tushobora no kuba turi muri iyo nama y'urwaruka birashoboka ko dushobora guhurikira mu mashyirahamwe y'urwaruka dushyihananiramo ivyiyumviro hanyuma tugashobora kugira icyo dushikirije kandi kigashikwako ivyiyumviro byacu nk'urwaruka tukagira umwe tukaba umwe by'ukuri tugakreya ikintu gishobora gufasha nk'uko ajape yavutse isanzwe iri mu rwaruka rwinshi mu Burundi n'abandi bose tugashobora kwifatanya hamwe kugira ngo dushobore by'ukuri ivyiyumviro vyacu bishobore kumvikana mu gihe haba hari ibidutandukanya canke se mu gihe haba hadutse ikibazo kanaka kuko turaze kuva Uburundi businya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi Abarundi basinye amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi turabona ko yagiye aratosekara cyane mu mpande zitandukanye haba mu kutubahiriza navuga amategeko kudasonera amategeko agenga igihugu haba mu gutwara neza ugasanga ibintu byagiye bigenda kushanga kuriya gukumirana kw'abategetsi bamwe bagiye bacaho ugasanga benshi bagiye batiyumva namwo ugasanga iby'ubwoko umugira w'amacakubiri wagiye urabibwa n'abakoloni kugira batadifize ibyo byose ugasanga ni ibintu byagiye byonona buno bumwe bw'Abarundi ariko twigugwaruka dushoboye jamwe birakunda ko dushobora kuvugana ukuri hanyuma tumaze kuvugana ukuri tugatahuriye turiko turaja tukubaka Burundi bushasha.
Amilka Ryomeko, mbega mu rwaruka harashaka kuba urunani kugira ngo urwaruka rukore ibishobotse byose kugira ngo ntiyabe urwaruka rwaba rwo mu ntara kanaka ubwo mu bwoko kanaka rukumirwa ubwo runani rwoshoboka kugira ngo urwaruka cyane cyane rumenye ko kazoza ku Burundi n'abarundi kari mu gushira imbere ubumwe kandi gukunda igihugu.
Murakoze kuri ico kibazo. Inyisho y'ico kibazo mumbajije novuga nk'ingere nunganire ibyo mugenzi wanje Nsengimana ahereje ko nuko ugwaruka aho ruri rukoreshwa byitwa ko rukoreshwa iyo mvugo jewe ntayo nemera ngo rukoreshwa n'abanyepolitike kuko bagukoresheje uba wemeye gukoreshwa.
Aminkar Ryumeko, Eric Nsengimana, turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro ku radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye ingenieur Nelson Lopes yadufashe mu bw'ivyuma, hamwe na Fatou Karala yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza, mutekanirwe mu banyu.